my head. Make me float like a boat upon the night. Ndabara muse bakunzi badusa soruke nizera ko muri amahora hiwanyu neri mwiza ndahimbawe no kubana namwe nkundire dusuzurukana uyu munsi n'abaririmbyi babiciye biracika mu mugaba wabo wo kuririmba kandi bagendana mu mugga bwo kutabona indirimbo zabo zarabaye rurangiranwa ndabahaye ikaze twumvirize zimwe zimwe zaririmbwe n'abahanzi bagendana mu mugga bwo kutabona Deka dutangure yitwa Steve Land Hathaway Judkins benshi bamuzi ku izina ry'ubuhanzi nka Stevie Wonder ni muri ibyo muri Amerika yavukiye mu gisagara cya Michigan muri Amerika Stevie Wonder agenda n'umugabo wo kutabona kuva akiri muto cyane yatanguye kuririmba afite imyaka 11 mu mwuga wo kuririmba Stevie Wonder yagurishije indirimbo zishika ku rugero rw'imiliyoni jana yararonse ubushimwe bwinshi cyane indirimbo nyinshi ziwe zarakoreshejwe no mu marerenge Stevie Wonder aririmba mu midiho ya R&B pop funk ikana soul yo mwumviriza yitwa I just called to say I love you bisigura naguhamagaye kugira ndakubwire ko ndagukunda yaranamuronkeje agashimwe gakomeye kitwa Oscar indirimbo ya mbere muri Amerika mu mwaka w'1984 I just called to say I love you uyo ni Stevie Wonder I just called to say I love you I just called to say how much I care No summer time, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what is so old, so new to feel your heart? Turacyari ko twumviriza indirimbo zarimbwe n'abaririmbyi bagendana uwo mugga bwo kutabona. Jove Ayaunde ni indirimbo y'umunyakamerun agendana uwo mugga bwo kutabona. Yitwa André Marie Tala. André Marie Tala yavutse mu mwaka w'1950 avukira ahitwa Banjul muri Cameroon. Tala yabaye impumyi ashikanye imyaka 15. Urubuga Wikipedia rutubwira ko atigeze amenya icyamuteye ubuhumyi. Naho yari ahumye rero, André Marie Tala yarasohoye indirimbo nyinshi cyane cyane mu rurimi rw'Igifaransa. zabayirurangira nwa no mu makungu eka mbere banamwita Stevie Wonder wo muri Afrika André Marie Tala yaririmba koresheje igitari ngaha aturirimbire Joveza Yaounde canke ngiye Yaounde ari nawo mugwa mukuru w'igihugu ca Cameroon muri yo ndirimbo ayaga ingene abanya Cameroon bahurumbira ico gisagara bagiye kurondera ubuzima bw'isi mu mundo tabona tunabayagira ku buzima bw'abaziririmbye mu Faransa Gilbert Montagné agenda mu mbuga bwo kutabona Gilbert Montagné yavukiye mu gisagara cha Paris mu Faransa aho hari mu mwaka w'1951 nawe nyene yagize ubuhumyi akiri muto cyane ibitamubujije ariko kubarurangiranwa mu kuririmba akoresheje piano Gilbert Montagné nahagenda mu mbuga bwo kutabona turetse no kuririmba arakina mareresi arajana mu mikino yo muri televiziyo reka ndabumvishe ino ndirimbo yiwe yise On va s'aimer ati tuzokundana uyo ni Gilbert Montagné
On va s'aimer, tellement tu es belle. On va jouer.
tubandanye kandi pia pulisha ni ndirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda azwi ku izina ry'ubuhanzi nka Niyo Bosco. Amazina yiwe ni Niyo Kwizera Bosco. Umurimbyi aracyari muto cyane, afite imyaka 23. Agendana umugwa bwo kutabona. Turese ko Niyo Bosco aririmba ni umwanditsi w'indirimbo z'abandi bahanzi b'abanyarwanda. Aha twabaha nka karorero Vestine na Dorcas. Batubwira ko Niyo Bosco yabaye impumyi afite imyaka 12 bitewe n'indwara ya malaria. Umviriza ino ndirimbo yiwe Pia Puresha yasohoye mu 2021. Mwandanya mwumviriza iradiyo y'Amerika ikiganiro nidususuruke. Uyu munsi indirimbo zaririmbwe n'abagendana ubumuga bwo kutabona. Mu gihugu cy'Ubutaliyano hariho umuririmbyi rurangiranwa agendana ubuhumyi yitwa Andrea Botticelli. bafite imyaka 64 yaragurishije indirimbo ku nshuro zishika imiliyoni 80 n'umwe baririmbyi b'abataliyano bagurishije indirimbo nyinshi Botticelli yatanguye aririmba muri bamwe baririmbisha amajwi yabo bavyita opera mu nyuma araja mu yindi midiho Andrea Botticelli yavukanye indwara y'amaso yitwa glaucoma ibyahavuye bivamo ubuhumyi ashikanye imyaka 12 Vivo per lei ni indirimbo yiwe nabahitiyemo bisigura kubaho kubera we ahavuga kubaho kubera umuziki hano ari kumwe n'umuririmbyi kazi Ellen Segarra
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, è entrata dentro c'è stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Muracyari kumwe natwe tubandanye n'umuririmbyi w'umurundi agendana ubumuga bwo kutabona yitwa Nziga Masabo Vianney canke Vishu Love bina mugenzi we yavuye yitaba Imana ni Ganze Bosco bari bagize umugwi Peace and Love bombi bavukanye ubumuga bwo kutabona neza Vishu Love n'umugwi wiwe Peace and Love baratirabisha abakunzi b'umuziki muri imwe bita karaoke Vishilov yarasohoye n'indirimbo nyinshi nabahitiyemo nakwisanzemo nakwisanzemo mwumvirize
kukubaza uko waraye kukubaza uko wiriwe kukubaza ko wafunguye kukubaza ko waruse kukwitaho bya buri gihe Manumva mfite igitarara cyo kumenya ubuzima bwawe bwa buri kanya urambabarira nimba nkugora
shaka kugutera naza apeza bulikanya oya ahugo oh oh nakisanzemo numba tukopyache ariko nanje nakisanzemo.
Arakoze Vishu Love ari mu batanguje umudiho wa soul muri America. Abakunzi umudiho wa jazz ndibaza namwe muramuzi yitwa Ray Charles ariko yaritavye imana mu 2004 ku myaka 73. Ray Charles akomoka muri leta ya Georgia muri America. Yabaye impumyi ku myaka 7. Indirimbo za Ray Charles zaragurishijwe ku nshuro zirenga miliyoni 40 n'izindi zirenga. Yarakinye mu marelesi menshi. Ray yacurangisha ibicurangisho vyinshi aho ni nka piano, trompet n'ibindi. Uyu muri ino ndirimbo yiwe yise Hit the Road Jack yasohoye mu 61.
Hit the road Jack.
Treat me this away, girl, I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, all is understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
Nkundire turangize bati ku munsi w'Imana ibamako ni umunsi w'ubugeni. Abo ni Amadouba Kayoko n'umufasoni wiwe Mariam Doumbia bamuka mu gihugu cha Mali muri Afrika y'uburengero. Bomi ni mpumyi umvira izina ndirimbo yabo Dimanche ya Bamako. Aba kandi kimwe n'abandi bose twumva uyu munsi bahuriza ku kintu kimwe, ubuhumyi cyangwa ubumuga bubi ni ukugira icyo umuntu akora cyafasha abandi kandi bafite ubwonko.
Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage.
bakunzi badususuruke bagize ingorane z'amagara ariko nibirangiranwa mu mpano yabo yo kuririmba ese twese tutocika intege mu magara canke ubumuga bwacu ariko tugashira imbere impano zindi nagasaga neri muza nahimbawe mwirigwe neza hiwanyu
Yere kumutima tubifurije